Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Mwaramutse mwese canke mwiriwe ncuti bagenzi ba radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa gatandatu igenekezo rya gatatu mu kakaro mu mwaka w'2021 turabahaye ikaze mu makuru tugira tubashikirize nayo akabagize n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Leta irakwiye gukora amatohoza yigenga abarundi n'amakungu bakamenya abariko barahekura u Burundi muri bino bitero bimaze iminsi ebikorwa ku mabarabara. Ibyo ni bimwe mu bisabwa n'umugambwe Senere mu itangazo wasohoye kuri uyu wa gatandatu. Intara ya Makamba irugarijwe n'igiturire gisabwa n'abapolisi b'igisata cy'uruja n'uruza, amakenga akaba ari menshi kuko abunguruza abantu basigaye batwara abantu b'umurengera bagasinya amasanganya yo mu ibarabara. Mu gisata cy'ubutungane naho ikigabane ku isoko kiragaruka kwirekurwa rya bamwe mu barotse ikigongwe cy'umukuru w'igihugu, bamwe muri bo bakaba baramaze kuburwa irengero abandi baramaze kugandagurwa. Mu kanya murabikurikira mwido nido ryano makuru mushikirizwa na jewe Diane Nkurunziza.
Inzamba
ndongeye kubaha ikaze umugambwe Senere uri yamiriza ibitero bimaze iminsi biba mu gihugu bigahitana abanyagihugu atacu bazira kandi bibatekanye. Ivyo biri mu itangazo uwo mugambwe wasohoye kuri uyu wa gatandatu aho biyamiriza ifatwa n'ifundwa ridakurikije amategeko y'abanywanyi bawo. Umugambwe Senere usaba leta gukora amatohoza kugira ngo hamenyekane vy'ukuri abariko barahungabanya umutekano w'u Burundi n'abarundi. Ni nkuru ya mugenzi wacu Beni Axela Kana.
Muri iryo tangazo ryatewe ku mukono na Terensiyo Manirambona muvugizi w'umugambwe Seneri, umugambwe uvuga ko utewe impungenge n'ibitero bimaze iminsi biba mu Burundi, ibitero bihitana abanyagihugu baba basanzwe bitekaniye. Umugambwe Seneri uvuga ahanini ibitero vy'amagrenade hamwe n'ibitero ku mabarabara ahanini biherutse kuba ku ibarabara ry'igihugu nimero 2 Bugarama Gitega. Umugambwe Seneri umenyesha ko buriye mu gitero giherutse kubera mu Rutegama abanywanyi bawo indwi. Muri iryo tangazo umugambwe Seneri uriyamiriza kandi ifatwa n'ifungwa agasakisaki y'abanywanyi b'uwo mugambwe bagirizwa kugira uruhara muri ibyo bitero. Umugambwe Seneri umenyesha ko abamaze kumenyekana ko bafashwe bagera kuri 27, abo bakaza biyongera ku bandi banywanyi b'uwo mugambwe bavundiye mu mabohero n'ubusho butandukanye atakindi bariko barazira atari ivyumviro vyabo vya politike. Umugambwe Seneri ukagira ko umenyesha abarundi n'amakungu ko ukora ihiganwa rya politike riziri gikenye ariko nyabuntu hagashigwa imbere inama n'ingingo. Umugambwe Seneri uheraheza iryo tangazo usaba leta gukora amatohoza ataho yegamiye abakoze ubwo bubisha bamenyekane intahi bakubite mu gahanga, ugasaba abarundi n'amakungu gukurikiranira hafi ibiba mu Burundi. Abarundi nabo basabwa na ntaryo kwama bashira imbere kibanywanisha kuruta ibacani shamwo. Tubibutse ko inyuma y'igitero cyo mu Rutegama abantu bagera kuri 9 hari bamaze gufatwa n'iperereza muri komine Ndava y'intara ya Mwaro, abenshi bakaba ari abanywanyi b'umugambwe Seneri. Umwe muri abo 9 aroyize bashira kandi batazira Kitubage, akaba aherutse gutahuka ava mu gihugu kibanye cy'u Rwanda aho yari mu ikambi ya Mahama. Abanywanyi b'umugambwe Seneri mu micungaro ya Rutegama baba abo mu ntara za Gitega, Mwaro, Muramvya barara ntibuca batinya gufatwa twa canke kugirirwa nabi nabo mu nzego ziperereza canke ugaruka kwimbonera kure za CNDD FDD.
Mu buraruko bw'igihugu imyidogo ni myinshi ku banyagihugu bo mu ntara ya Muyinga bafise amazu kwibarabara Elene rya gatandatu. Abo nabo bategetswe n'abajejwe intwaro gusambura amazu yose yubatswe mu bibanza hagati yazo y'iryo barabara hadakwije uburinganire bw'imetero 6 nkuko bamwe muri bene amazu babishikiriza. Abo nabo bagatangazwa n'iyo ngingo yo gusamburirwa amazu mu gihe leta atamuzibukiro ibategekaniriza, bagasaba iyo ngingo ko yohagarara. N'inkuru ya Trifine Kani wabo.
Abashikiriza aho kababaro bavuga ko iryo barabara ryubakwa mu mwaka w'1986 amazu ashika 80% yayariho no munsi yari asanzwe yubatswe, ngo akaba yubatswe abategetsi batandukanye babibona mbere mu kuzubaka ngo bahimirizwa n'abo bategetsi nyene nk'uko ayo makuru abandanya avyemeza. Bene amazu batangazwa niyo ngingo yo gusamburirwa amazu mu gihe leta atamuzibukiro ibategekaniriza ku ruhombo bazoba bagize kandi bafise amikoro make kubera ubukene busanzwe bwibonekeza mu gihugu be nizimba ry'ibikoresho byo kubaka. Ikindi iyo myidogo ifatiye ko ngo nuko hari abajejwe intwaro bamwe bamwe barenze urugero mu gutegeka abafise amazu gusambura ku rugero rurenze ibisabwa n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Iyo nyifato bakabona kara gatotezo bariko baragirirwa bagasaba kwiyo ngingo yosubira kwihwezwa neza hagasamburirwa koko abubatse amazu barenze akarimbi bashingiwe n'abajejwe intwaro canke abajejwe iterambere ry'ibisagara. Abo banyagihugu bagasaba kandi ko iyo ngingo yokurikizwa mu ntara ya Muyinga no ku mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi mu kubomora ivyibutso n'ingoro z'umugambwe vyubatswe ku metero ziri munsi ya zibiri kuva ku mpera y'ibarabara hamwe hamwe mbere mu hubatswe ivyo vyibutso vy'umugambwe CNDD FDD abagenda n'amaguru bakaba bataronkaho bakika ibirenge mu kubisa imodoka. Uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronkabura amatari w'intara ya Muyinga kugira cyangwa umuco kuri ayo makenga yabarongoye.
Mu Rumonge naho abadandaza baridoga bagiriza komine Rumonge kwirikira batoza amafaranga ya tagisi agira kabiri bagasaba ko vyohagarara na cyane cyane ko bari mu bukene inyuma yaho babomore wa mazu bahora bakoreramwo. Ido Nido na Jacob Sibomana.
Nkuko amakuru dukuraho mu Rumonge avyemeza, abo bidoga bakorera mu mazu y'idandarizo ari ku mabarabara yo mu gisagara ca Rumonge. Amahera batozwa ari hagati y'50,000 n'50,000 vy'amarundi bakayatozwa na komine Rumonge nkuko amakuru ava muri ico gisagara abandanya bivuga. Abo badandaza bagize ngo barabaza ico ayo amafaranga agenewe bamwe muri bo bishuye ko ari tagisi y'umwaka w'2021. Ivyo rero abo bacuruza ntibabitahura neza kuko hampande yuko bamaze kuriha ngo bari mu bukene budasanzwe. Mukamenya ko kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatanu hariko harabumugwa amazu yose bivugwa ko yubatswe bidaciye mu mategeko. Ni mu gihe ingingo y'umushikiranganje ivuga ko iryo siturwa riraba amazu yubatswe ku metero ziri munsi ya 6 ku mabarabara y'igihugu hamwe n'imetero 3 ku mabarabara ahuza amakomine n'ayandi. Amakuru ava aho mu gisagara ca Rumonge avuga ko namazi yo hagati mu gisagara ya bomowe. Iyo bomogwa rikaba ryakoze ku badandaza nka bose bakorera muri ico gisagara bituma bamwe bimuka gihuti binabatwara n'uburyo nk'uko abashoboye kuvugana na radio Inzamba babimenyesha. Abo badandaza bavuga ko gusubira kubarihisha amafaranga y'amatagisi agira kabiri ari nko kubasogota imbugita mu gisebe. Bagasaba ko komine yohagarika ico gikorwa kuko umwaka bahungabanye cyane. Uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe rwarondejere Bizimana arongoye komine Rumonge ariko ntitwashoboye kumuronga.
Arakoze mugenzi wacu Jacob Sibomana mu bumanuko. Naho mu ntara ya Makamba igipolisi egicungera uruja n'uruza mu mabarabara kiragirizwa n'abunguruza abantu ko babasaba ibiturire by'umurengera kugira ngo bakore. Abikora ku mapikipiki n'imodoka basaba ko iyo nyifato yotuzwa kuko abunguruza abantu basigaye batwara ibisigiri by'abantu by'umurengera bidakurikije amategeko. Ni inkuru dushikirizwa na Delice ya Kamikazi.
Abo bunguruza abantu ku mabarabara atandukanye yo mu ntara ya Makamba baridogera polisi bashungera uruja n'uruza mu mabarabara kubasaba ibiturire by'umurengera kugira bemererwe gukora nk'uko vyamye. Aho abagendesha amapikipiki ngo bakaba batangisha amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri ku munsi, imodoka nazo ntono hamwe na bisi bakakwa hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 kuri buri gituro c'igipolisi ku munsi uba ufise ivyangombwa canke utabifise. Aho bikaze cane akaba ngo ari muri komine Nyanzarake kuko hoho udatanze 2,000 utarengana abapolisi, ariko mu yandi makomini naho bufise 1,000 barashobora kureka ugakora. Aho rero ngo utatanze asakora ahomba kuko abatanze ivyo biturire baca barekurirwa gupakira uko bashaka mu kurenza abantu canke ibintu baba bariko barunguruza. Aho amapikipiki ngo bakaba bashobora kuyunguruza ko abantu bari hagati ya 3 na 4 bakirengana ya polisi atano bwoba kuko baba batanze ico giturire ico bise gucinzira mu rurimi rwabo. Udatanze ngo akaba ariwe ahagirira ingorane kuko abapolisi baraheza bakamufatira ivyangombwa n'agashavu kenshi mbere n'amande acibwa akaba umurengera kugira abatere ubwoba baheze bibwirize mu gutanga ico giturire. Ivyo bikaba kandi bigenda nk'uko nyene kubakoresha imodoka zitandukanye kuko ngo uwarishe ico giturire kiri hagati ya 5 na 10 abarekuriye gupakira uko avyumva atawo mukomakomye mwibarabara nkuko byemezwa na bamwe muri abo bunguruza abantu ku mabarabara atandukanye ivyo rero ngo biraje no atwara abo bapolisi naho ataco bashaka kubikora ko ngo bihagarare abahagira ingorane kaba arabiyunguruza kuko batwagwa nabi kubera ukurenza igitigiri kizi cy'abiyunguruza abo bunguruza abantu ku mabarabara atandukanye yo mu ntara ya Makamba hamwe n'abayacamwo basaba inzego zitandukanye gukurikiranira hafi ico kibazo kuri ico giturire cagirizwa igipolisi gicungera uruja n'uruza mu ntara ya Makamba cyaje inzamba twarondeye komiseri arongoye igipolisi muri iyo ntara kugira agire ico bivuga ko turamukena
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
mu makuru y'inkino Republique Tcheque na Denmark ni migwi itari yitezwe na gato muri zino nkino za buraya ziriko ziraba niyo izo iza gutana mu mitwe kuri no wa gatandatu isaha 12 mu gice cha 4 gishiri cha nyuma isaha azitatu z'ijoro naho haza guhura ubwongereza abuhabwa amahirwe yo gutsinda Ukraine muri Copa America isaha zitandatu z'ijoro Uruguay ikina na Colombie nayo isaha 9 z'ijoro Argentine ikina na Equateur idonido na Blaise Nijimbe
imbere yuko iryo higanwa ritangura ntawari kwibaza ko mu gice cya 4 gishiri cya nyuma hazoba harimwo imigwi nka Denmark na Republique Tcheque gushika mu rukino rwa nyuma rwo mu matsinda umugwi wa Denmark wasa n'uwasezeye ari kuza kuronka intsinzi ikomeye wirahiye Burusiya mu kubutsindira itsindo 4 kuri kimwe ubona kubandanya utsinde rimwe rudende mu gice cy'umunani gishiri cya nyuma uwo mugwi niho watangaje abantu mu gutsinda Pays de Galles ibitsindo 4 ku busa ubona gushika ugeze uno munsi no mugwi wa Republique Tcheque nawo nyene nta byishurerekana muri rino higanwa no mu gutsinda Pays-Bas mu nkino z'igice cy'umunani gishiri cya nyuma uwo avuga ko ikarati itukura umugwi wa Pays-Bas waronse yabafashije cyane ntiyobabeshe hagati rero y'iyo migwi biragoye kumenya uwuhava atahukana intsinzi ariko Denmark ivise abasatiriza abo ni goyi cyane ishobora gutahukana urukino rw'uno munsi saa 3 z'ijoro naho ubwongereza buza gukina na Ukraine nayo nyene yagiye iracumbagiza kugeza kuri uno munsi mugwi ubwongereza ugenda urakomera uko inkino zikomera ntiwuhabwe amahirwe yo gutsinda ukaramuka rero utsinze inkino zizoba zisigaye zizobera mu bwongereza icyerekana ko uwo mugwi uzoba worohewe kuko uzoba uri imbere y'abakunzi bawo imigwi iza gutsinda kuri uno wa gatandatu izocihura mu gice cya 2 gishiri cya nyuma mu rundi rukino hazohura Espagne yari isezeye Suisse hamwe n'ubutaliyano bwatsinze Ububiligi ibitsindo 2 kuri kimwe muri Copa America naho isaha 6 z'ijoro Colombia iratara mu mitwe na Uruguay ihabwa amahirwe yo gutsinda ariko abagenzi ba Suarez bogaba kuko byaragaragaye mu rukino Colombia yakinye na Brazil mu nkino zo mu matsinda ko ari mu gutoroshe isaha 9 z'ijoro naho Argentina iratara mu mitwe na Equateur uwo mugwa Lionel Messi niwe uhabwa amahirwe ariko urukino rwaheruka guhuza iyo migwi yatashinganije byerekana rero ko izo nkino zo muri Amerika y'epfo imigwi nka yose ibisa nk'inganya mu bucagucagu Brazil yaraye itsinze Chili igitsindo kimwe ku busa mu rukino rutoroye ico gihugu cakiriye izo nkino mu rundi rukino Peru yasezereye Paraguay kuri za penalti mu gihe urukino rwari rwarangiye ibyo bihugu binganya ibitsindo 3 ku bindi
arakoze mugenzi wacu Blaise Nijimbere mu kiganiro ku isoko cuno munsi turagaruka kwishirwa mu ngiro y'ingingo y'umukuru w'igihugu yo kugirira ikigongwe abafungwa ku isoko mugishikirizwa na mugenzi wacu Emile Nibasumba
ku isoko ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Ibiro by'umukuru w'igihugu bivuga ko hamaze kurekugwa abanyororo barenga 3,000 amashyirahamwe yigenga yoyo akavuga abadashika 2,800 ni mu bijyanye no gushyira mu ngiro cya kigongo cy'umukuru w'igihugu cyo mu kwezi kwa gatatu ariko iyindi ngorane yibonekeza nuko bamwe muri abo barekugwa babandanya kunyuruzwa gushika ubu hakaba hamaze kumenyekana n'umwe yishwe amashyirahamwe yigenga mwamwe abivuga ku iki icyo nicyo kibazo iki ganiro ku isoko cyo kuri uwa gatatu mukakaro mu 2021 cyishura muri kumwe na Emile Nibasumba Ikaze muri iki kiganiro cy'urunani rw'ibimenyesha makuru RPA Inzamba na Renaissance naho ryakerewe gutangura gushyirwa mu ngiro itegeko rijyanye n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu ryo kuwa gatanu ntwarante mu 2021 ryatumye abanyagihugu barenga 2,500 barekugwa abandi barenga 2,000 begwa n'icyo kigongwe bakaba bagabanirijwe umunyororo bari bakiriwe. Jean-Claude Ntiburumunsi ajeje igisata cy'amategeko mu ishyirahamwe rigwanya kuborezwa igufa Akat Burundi amenyesha ko hari abandi banyororo vitu uyu mugwi ubijejwe ngo barenganure.
Wa mugwi washigwaho kugira ngo ushire mu ngiro iyo tegeko ryo kugirira ikigongo banyororo iteko ry'umukuru w'igihugu. Nubu wasubiye ku kivi aho uri kuriga ku banyororo bawandikiye bavugerekana ko barenganijwe bakaguma mu munyororo. Turiyumvira rero ko ico gitigiri kizohava kiduga ejo uwo mugwa akoreye muri prison ya Giteka gaturindire turabe ico byo bariko bariga ibitigiri bizaba bikadushikana ko turabe ko cane cane abantu bategerezwa kuba barekuwe kubera bahereje iminyororo arabandi bategerezwa kuba barekuwe kubera bejejwe na sentare batari no muri ico kigongo c'umukuru w'igihugu. Mugabo twibaza yuko naho nyene ubutungano kwekwe kubitagashi ukabarekura.
Abatari bake muri abo barekuwe bahura n'ingorane zitandukanye aho baherereye harimo kunyuruzwa ntibasubire kuboneka gusubira gupfungwa hamwe no kwicwa. Umusore w'imyaka 20 Bernardin Baserukiye akaba yiciwe ku mutumba yabako wa Kivumu wo muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi hari ku munsi wa gatatu. Abanyagihugu bakavuga ko yishwe arashwe n'abapolisi. Urongo ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu n'akabafungwa APRODH Pierre Claver Mbonima aremeza ko bamwe mu barekuwe n'umukuru w'igihugu babangamiwe muri kino gihe.
Nukuri hariho mbere n'abatashitse muhira uwo munsi baciye banyuzwa turabura irengero ryabo gushika n'ubu ntituyabatora. Mbere n'ubu biracyariho ku munsi wa gatatu hariho mbere ni radio yanyu yabivuze yuko ariho warashwe n'abapolisi kandi twasanze yahora umunyoro yari yafunzwe kubera kuko bamwagiriza ngo yakoranye n'imigwirwana. Ubu rero baramwishe yagiye byaheze hariho n'abandi bashika cumi twari twabuze irengero ariko abashika batandatu twarabatoye twasanze bapfungiwe mu bundi busho abandi nabo batatu twabuze irengero ryabo gushika n'ubu ntitwapfa dutoye iyo bari. Rero uyu muntu bamunyuze akamara indwi zibiri zitatu ukwezi uwo muntu akizeye yuko yoba akihari twebwe tuba dufise mugabo turacyakurikirana.
Pierre Claver Mbonima asaba ko bakora ibyo byaha bofatwa bagahanwa hisunzwe amategeko.
Nacyo gituma twasiye twandika urwandiko twandikiye umukuru w'igihugu tumenyesha amakungu ibiko biraba yuko iyo ngendo yo gusubira guhotera abanyoro bagiye ikigongwe n'umukuru w'igihugu bakanyuzwa bakicwa icyo si cyo umukuru w'igihugu yari yabarekuriye. Twebwe tugasaba yuko rero bajya abantu bose byitwa yuko tumenya yuko aribo babafashe berekane yabo bantu bari batabatoye batabatweretse basubire mu kibanza cyabo. Mbere jewe nawe umwanya hagati y'akazi na muntu ukuri igihano cyo gupfa ni kibi ariko rimwe imyaka ashaka kutwara nk'umuntu yishe umuntu nk'uyo nawe nyene yakwiye kumusubirira akawuha icyo gihano mugabo amategeko aremereye nk'amabuye ayo mategeko akuri igihano cyo gupfa atakirani nta kundi ngo mutire igihano gikwiranye n'igitabo cy'amategeko mpanabyaha.
Mu bahohotera abaheruka kurekugwa n'umukuru w'igihugu hakaba harimwo abapolisi n'abakozi b'iperereza bamwe muri bo bakaba bakorana n'imbonerakure rwagwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuwa gatatu mukakaro mu 2021 mwese maduteza abiri turabakengurukiye twongera tubike banura. Mwari kumwe na Emile Nibasumba naho kuwa gatandatu za Imana ibishatse.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Barakoze abagenzi bacu baduteguriye ikigabane ku isoko imbere yuko dusozera no makuru mugenzi wacu Valerie Muco aducire ku mayange amwe mu yanditswe n'ibinyamakuru muri nondwi aturiko turasozera
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri nondwi tuyatangurire mu by'imigenderanire. Ikinyamakuru SS Media Burundi chandika ku migenderanire y'u Burundi n'u Rwanda kiti biraboneka ko ibyo bihugu bibiri bigiye gusubiza hamwe. Igihe u Burundi bwahimbaza imyaka 59 bumaze bwikukiye, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze imbere y'abari bitavye ugo rubanza harimwo Edouard Ngirente, umushikiranganje wa mbere w'igihugu kibanye cy'u Rwanda, ko igihugu cy'u Burundi citeguriye guhindura ingendo mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu. Ivyo bakaba babihurije ko na Edouard Ngirente, kuko nawe yavuze ko atakindi kimuraje ishinga atari kunagura iyo migenderanire. Icyo kinyamakuru SOS Media Burundi kirasubiramwo amajambo ya Evariste Ndayishimiye kiti nduguruye twa mugina, nagomba ndabamenyeshe ko ari akanyamuneza ntangere ku Burundi. Ndazi ko atamurundi yovuga ibitandukanye n'ivyo, kuko abavukanye bacu b'igihugu kibanye cy'u Rwanda baje kwifatikanya natwe, ndugaye twa mugina. Eka ni kinyamakuru Iwacu kirandika ku bijanye n'iyo migenderanire, aho kivuga ko Kigali na Gitega bigiye kunywana. Kiti n'ubwa mbere umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda agendera Burundi kuvaho hahakiwe itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza hari ku igenekezo rya 13 Rusama mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ikinyamakuru Iwacu kimenyesha ko Evariste Ndayishimiye yavuze ko umunsi mukuru wo ku itariki ya mbere mu kakaro ari kimenyetso cy'ibihe byiza biri imbere. Ati no gusezerera kahise tugaha ikibanza kubu. Tugarutse ku kinyamakuru SOS Media Burundi kirandika ku gitero cyabereye irutegama mu ntara ya Murambya kiti naho abategetsi bashinguye abahitanywe n'uwo mutego baranse ko hamenyekana ibitigiri by'abitavye Imana. Ku wa gatatu igenekezo rya 30 Ruheshi abantu batari bake abakenyezi n'abagabo bari bishikiye ku bitaro by'Murambya bavuye mu ntara zitandukanye. Bari baje gufubana ababo iteka, ngo ubaravye mu maso wari umubabaro utagira kuvugwa. Amarira yari menshi mu bakenyezi, bikaboneka ko n'abagabo kwari ukwihangana. Ku bw'icyo kinyamakuru ngo ntabashobora kumenya uwiwe, kuko imibiri yabo yari yahira tokombera. Imbere y'uburuhukiro bw'ibitaro by'Murambya hari hagandagaje ibiziga 14 by'abo bantu. Telefone ngendanwa zari zibujijwe muri ico kibanza. Ku misaraba ngo umuntu yarashobora gusoma amazina ya bamwe bamwe, haboneka amazina y'abakenyezi bane atamwidondoro uriko, abasigaye barabagabo. Ku bw'ico kinyamakuru ngo abashika mirongo bari bakomeretse cyane bahavuye bitaba Imana nabo nyene, bikerekana ko igitigiri cy'abahitanywe n'uwo mutego ari kinini cyane. Icyo gihe cyo kubashingura nta radio n'imwe yari yemerewe kuhashika, n'umunyamakuru w'itororokanizo ry'amakuru rya leta ABP yarankiwe gufata amasanamu. Abantu bakaba baguma bibaza icyabitumye. Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyahereze ku mfashanyo ihabwa umuryango w'uwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza, nk'uko byandikwa n'ikinyamakuru Umuryango. Icyo kinyamakuru kivuga ko uwo muryango wahawe imiliyoni 300,000 z'amarundi, uyahabwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB rifatikanije na Fondation Pax Burundi. Ayo mafaranga yashikirijwe Denise Bucumi Nkurunziza, ayahabwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Insiguro zitangwa kuri aya mafaranga ngo ni ukugira ngo ibikorwa bya Petero Nkurunziza atahejeje birangire. Ikindi kivugwa n'icyo kinyamakuru ngo ni uko aya mafaranga azokwama atangwa buri gihe hazoba ihiganwa ry'umupira w'amaguru bise Nkurunziza Cup. Nshuti bagenzi, aho niho amakuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyasozereye. Irindi sango ni ku munsi wa gatandatu uza nk'aya mango.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Barahi Muco turamukengurukiye cyane. Nino ngaha rero duciye dusozera ano makuru. Mwakoze mwese mwariko muradukurikira, abafashije bose kuyegeranya turabashimiye cyane. Diane Nkurunziza narikonda yabashikiriza ndabikebanuye, mugira amahoro ahiwanyu no mubanyu naho ubutaha.